twashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva Tankomanzi kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi Riyobora. Miriwe inshuti bakunzi bacu n'ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diana nini nahazwe. Ingingo nkuru ziyagize mu gihugu cy'u Rwanda bamwe mubabeshejeho no gucuruzi buto buto nja bukambibe bemeza ko naho leta y'ico gihugu yashizeho ingingo yo kongereza igihe gipimo cha COVID ya 19 kimara mu rwego rwo kuborohereza hakiriho utundi tubazo duto duto bagenda bahura natwo
baturukuye tukaje turambukira ku maranga mundu byaba ari byiza.
Aba ni bamwe mu bacuruzi bo ku mupaka wa Gisenyi Goma uzwi nka Petite Barriere n'abakarani bawucisha ko imizigo. Imuzi z'Abarundi zibandanya guhunga inkambi ya Rusenda iri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kubera ikibazo c'inzara. Muri Sudani umutekano mu bibanza bitandukanye wiriwe ukajijwe kubera inyerekano ishobora kwaduka umwanya n'umwanya. Nigeria yemeje amakuru y'inyuruzwa ry'abanyeshuri 136 barimo abafise imyaka 5. Aya makuru yose duce ku masonga turayarambura mu kanya isase mube hagufi y'amaradiyo yanyu kugira ngo ntihabe n'imwe ibacika. Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Makuru ya Afrika tuyatangure muri Sudani ahiriwe hakajije umutekano mu bibanza bitandukanye ni mugihe yiteze umwiyerekano. Ibindi reka tubibaze mugenzi wacu Frederic Mundikije.
Ajeje umutekano muri icyo gihugu bugaye amabarabara makuru makuru agana ku nyubakwa za leta no ku makambi ya gisirikare ku murwa mukuru Khartoum no kuri uyu wa kane mu kwitegurira imyerekano yatumwe ku n'amashyirahamwe iharanira inyungu z'abanyagihugu. Imyerekano yabereye ku murwa mukuru no mu bindi bisagara byo mu gihugu hagati ifise intumbero yo gusaba ko haba ubutungane ku bantu bose bishwe mu mwaka w'2019 igihe leta ariko iratuza abatavuga rumwe nayo bari mu myerekano. Itunganijwe kandi mu ntumbero yo kwibuka imyaka 2 iheze aho ku igenekezo rya 3 ry'ukwezi kwa 6 imyerekano yari kwibera imbere y'amakambi y'igisirikare ku murwa mukuru hamwe no mu bindi bisagara byo muri icyo gihugu icujijwe. Ivyo vyabaye inyuma y'aho igisirikare gikuriye umutegetsi yamaze imyaka myinshi atwaza igitugu Omar al-Bashir bivuye ku myerekano y'abanyagihugu bariko biyamiriza intwaro yiwe yamaze imyaka ishika 30. Sudani kiriko kigerageza gusubira mu ntwaro ya demokrasi. Niki gihe kirongowe n'abasirikare bafatikanije n'abasivile muri leta ifata ikibanza ihanzwe n'ibibazo by'ubutunzi n'umutekano. Imyerekano uyu munsi ku wa kane yatumwe ko n'amashyirahamwe abiri Sudanese Professionals Association hamwe na Resistance Committees yombi yagize uruhara ruhambaye mu myerekano yo kwiyamiriza al-Bashir.
Frederic Mundikije urakenuye ishami rya ONU ryita ku mpunzi RCR rihangayikishijwe n'impunzi z'Abarohingya zihunga ziva mu kirwa cha Basana Shah. Tim Harris Ishimwe abandanye n'ino nkuru.
Ubuyobozi bw'iri shami buvuga ko buhangayikishijwe n'amakuru avuga ko hari impunzi z'Abarohingya zafashwe zigafungwa zihunga ikirwa cya Bahasanchal cyo muri Bangladesh. Aha niho zimwe muri zo zatangiye guhunga kuva mu kwezi kwa 12. Bamwe muri izi mpunzi z'Abarohingya bemeza ko bahatiwe kujya kuri icyo kirwa bakavuga kandi ko batishimiye ubuzima bwaho. Mu byumweru bishize impunzi zabarirwa muri mirongo zarafashwe zirafungwa nyuma yo guhunga icyo kirwa gikunze kwibasirwa n'imyuzure ndetse n'imiyaga y'inkubi iva mu kigobe cya Bengal. Kuva mu kwezi kwa 12 abamaze kwimurirwa kuri icyo kirwa bagera ku 18. Ubuyobozi bwa Bangladesh kandi burateganya kwimurirayo izindi mpunzi zigera ku 100,000. Ejo kuwa gatatu intumwa ebyiri za HCR zashoje uruzinduko rw'iminsi 4 zagiriye muri Bangladesh nyuma ziza gusohora itangazo ryerekana ko bahangayikishijwe n'uko izo mpunzi zibayeho. Basabye leta ya Bangladesh kwita ku mutekano wazo ndetse bakanabasezeranya ejo habo hazaza.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru agezweho ijya nino ku isi. Umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri azubonana na President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ngoro yiwe mu ndwi iza. Fidel Niyongabo nivyo aje kutubwira.
Abategetsi b'ibiro vyiwe bamenyesha ko azobonana na President Biden mu rugendo azoba arimwo mu Bwongereza, aho azokwitabira inama y'abategetsi b'ibihugu indwi bikomeye kurusha ibindi ku isi mu byerekeye ubutunzi. Ibiro vy'umwamikazi Elizabeth wa kabiri vyatangaje ko azokwakira Biden n'umutambukanyi wiwe Jill Biden mu ngoro yiwe ku munsi wa nyuma w'iyo nama izoba mu mpera z'indwi iza ku gisagara cya Cornwall mu Bwongereza. Abategetsi b'ibihugu indwi biteye imbere kurusha ibindi ku isi mu by'ubutunzi bazoba bahuye mu nama ubwa mbere amaso mu yandi mu kiringo kirenga imyaka ibiri. Ibibazo byerekeye ikiza cya COVID-19 n'ihindagurika ry'ibihe nibyo bizoshimikirwa ko kurushiriza. Ubwongereza kizoba cakiye iyo nama gifise igishika cyo kwerekana ko ivyo bihugu bigifise igihagararo gikomeye mu makungu, aho ibintu biriko birahinduka mu buryo bwihuta.
Fidel Niyongabo urakoze yageze ijya nino ku isi. Reka tuce tuyabandaniriza mu gisata c'amagara y'abantu duhereye mu Bugiriki bugiye guha incanco za COVID-19 ibihugu bibanye vyabwo ejo ni mukankusi. Ibihugu bizoronswa izo ngabire n'ivyahe.
Iki gihugu kizaha izo nkingo ibihugu bituranye byo mu majyaruguru aribyo Albania na Macedonia. Ni inkingo zose hamwe 40,000 za COVID-19. Mu kiganiro hari abanyamakuru, umuvugizi wa Leta y'Ubugereki Aristotelia Peroni yagize ati: bufatanyije na Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi, nk'uko byinshi mu bihugu by'Uburayi byabikoreye abaturanyi babyo, Ubugereki buzaha inkingo 20,000 Macedonia kandi buhe izindi 20,000 igihugu cya Albania. Cyakora uwo mvugizi Peroni ntiyumvikanishije igihe icyo gikorwa nyirizina kizabera.
Ejo ni tukivuga ku vya virusi ya corona bitigira ivyabandura uwo mugera ku murwa mukuru wa Republika ya Demokarasi ya Kongo i Kinshasa vyiyongereye cyane. Fidel Niyongabo aragarutse.
Ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ryatangaje uno munsi kuwa kane ko ryabonye ko ibitigiriye ivy'abandura umugera wa COVID-19 mu kwezi guheze i Kinshasa vyiyongeye cyane. Ivyo vyerekana ko ibintu biriko bimera nabi kurushiriza mu karere kose ka Kinshasa. Umutegetsi wo mu bushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri Kongo aremeza ko inshuro igira gatatu y'ibitigiri vy'abanduye ikiza ca COVID-19 iriko vyiyongera cyane Kinshasa ataragaseseshwa muri. Amenyesha ko inshuro ya gatatu ishobora kwihingumbi kurusha inshuro z'imbere yaho. Avyegeka ku kudebukirwa kw'abanyagihugu ku bijanye no kutubahiriza ingingo zo gukoranira mu kibanza kimwe hamwe no kutambara udufukamunwa. Umugwa mukuru Kinshasa ufise abantu bagera ku 15,000,000, benshi muri bo babayeho mu buryo budashimishije kandi bagundanyeko.
Fidel, tuve muri Congo tuja muri Nigeria, aho abategetsi bemeje amakuru avuga ko abanyeshuri 136 harimo abafise imyaka 5 banyurujwe. Frederic Nkundikije atugire ku muriri w'ino nkuru.
Ayo makuru avuga kandi ko muri abanyeshuri banyurujwe harimo abafise imyaka 5 nk'uko byemejwe n'umukuru w'iryo shure uyu munsi kwa kane. Abantu bitwaje inkuhu bari ku mapikipiki bateye ishure Salihu Tanko rya Kiislamu ku munsi wa Mungu, bica umuntu umwe bongera banyuruza abarimu 3 nk'uko umuyobozi w'iryo shure Umar Idrissa yabibwiye itorokanizo ry'amakuru Associated Press. Idrissa yavuze ko igitigiri gishobora kwiyongera ngo kuko ubuyobozi bw'iryo shure butarashobora kuvugana n'abavyeyi bose kugira ngo bwemeze ko abana bari kumwe n'abavyeyi babo. Muri uyu mwaka honyine abanyeshuri 100,000 baranyurujwe mu buraruko bwa Nigeria, kandi Leta ntirashobora guhagarika iyo nyifato y'inkozi z'ikibi zinyuruza abanyeshuri zigahava zisaba ingwati yo kubabohoza. Ivyo byaratumye amashuri atari make yugarwa. Mu nzego z'indwi abanyeshuri 14 hamwe n'abakozi bo muri kaminuza ya Greenfield University iri muri Leta ya Kaduna bararekuwe nyuma y'ukwezi bamaze baranyurujwe. Ababanyuruje bitwaje inkuhu basavye amadolari 100,000 by'ingwati bari banze kwica 5 mu banyeshuri bagize imbohe kugira ngo bategeke ababyeyi babo gutuza ayo mafaranga y'ingwati.
Barakoze bagenzi bacu kuri amakuru agezwe hirya nino ku isi badutorokanije bakabaheje kudushikiriza. Aya n'ayandi ndabibutse ko mushobora kongera kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni VOA radio yacu. Mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru ya karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda aho leta y'ico gihugu naho yafashe ingingo yo kongereza igihe igipimo cha COVID ya 19 kimara mu rwego rwo korohereza abakora ubucuruzi buto buto bwambukirana imbibe abakora ubwo bucuruzi bwo ku mupaka wa Gisenyi Goma uzwi nka Petite Barriere n'abakarani bawucisha ko imizigo bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuze ko hakiri izindi ngorane zitandukanye zirimo kutagira impapuro z'inzira inkuru ya Jean-Baptiste Ndabanani.
Leta yafashe icyemezo cy'uko igihe cy'igipimo cya virusi ya corona abakora ubwo bucuruzi bagomba kwipimisha mbere yo kwambuka kiva ku byumweru bibiri kikagera ku kwezi. Iki cyemezo cyamenyekanye kuri uyu wa mbere ahantu hatandukanye mu mujyi wa Rubavu twumvaga abaturage banyuranye bavuga ko icyo cyemezo cyafashwe. Byanavugwaga ko abakora ubu bucuruzi batagomba kuba bari mu matsinda kugira ngo bambuke nk'uko byari bisanzwe ibimeze. Abaganiye n'ijwi rya Amerika mu kwezi gushize mu ntangiro bagaragaje ko politiki yo kuba mu itsinda kw'abakora ubucuruzi itari nziza. Ibi byatumye ijwi rya Amerika inyarukira kuri Petite Barriere kuri uyu wa kabiri mu gitondo kugira ngo irebe uko bimeze. Gusa ijwi rya Amerika yasanze aba bacuruzi n'ubundi bagisabwa kuba bibumbiye mu matsinda kugira ngo bemererwe kwambuka. Iyi ni politiki yashyizweho nk'imwe mu ngamba zo kurwanya COVID-19. Abaganiye n'ijwi rya Amerika barinubiriye iyi politiki bakavuga ko ari imbogamizi ibangamye.
Mama sigera tambwa kubera ibipimo. Pese pase ndayifite ariko kubona igipimo nago byoroshye. Twageze batubwira utari mu ishyirahamwe nago turamupima. Batugaruye.
Sinjya nambuka bitewe n'uko iby'amashyirahamwe nabonye ntabishobora kubera ubushobozi bukeye. Ishyirahamwe gatangiye ubwa mbere gatangira ku buntu. Bigeze hagati baca amafaranga. No kwinjiramo bagucaga nk'2020 hari naho wajyaga bakaguca 30 kandi bakaguca 10. Nge nagiye banca 20.
Ubwo ikibazo
ni icy'amashyirahamwe cyane cyane.
Afite amare sepasi mashyashya mwabashakira ubuvugizi nabo bakambuka nkuko natwe twambuka kubera ko batari mu mashyirahamwe ari abo bari bari kujya kwipimisha bakabangira.
Abananiwe kujya mu matsinda kubera kutabasha kwishyura ayo mafaranga bacibwa n'abafite igishoro cyenda kungana n'amafaranga bakwa n'ayo matsinda. Abo n'abafite igishoro kiri hagati y'amafaranga 2030. Basaba rero ko iyi politiki yakurwaho. Ikindi bavuga ko kibabereye ingorabahizi ni ugukoresha uruhushya rw'inzira rw'igihe gito resepas. Bongeraho kuri uru ruhushya rumara amezi nk'abiri n'igice kandi ko bishyura 12,000 kugira ngo barubone. Aba bacuruzi n'abakarani barasaba leta kubareka bakajya bambukira ku ndangamuntu nk'uko byahoze imbere ya virusi ya corona kuko bemeza ko atari buri wese wabona ayo mafaranga.
Ntacyo byahinduye kubera ko twari twishimye kuko barakoresha irangamuntu twese twishimye. Iko twasaba ubuvugizi tukambwa n'irangamuntu 12 ntabwo ari umuntu wese ubibona. Nta kazi gahari. Benshi baricaye.
Nabuze n'akazi baturukuye tukajya turambukira ku marangamuntu. Byaba ari byiza.
Niba ngo nta 2012 ufite.
Ndabyo.
Umugudu dukoreye n'ubuvugizi irangamuntu ikongera ikambuka.
Hano nzera twishye kandi bagomba kutivuga na tukambuka ku irangamuntu ku byari bisanzwe.
2012
ngenda nabasha kubibona.
Leta ikomeze yagure ku buryo n'irangamuntu nazatambuka ikagigenda.
Nge nabuza ayo kwishyura rese passe.
Nge narambukaga. Nishyura igipimo n'amafaranga ya rese passe. Ariko naje kubihagarika. Naje kureba ndavugane aho kugira ngo nzajye nkora ninjiriza gusa leta amafaranga nanjye ntafite inyungu.
Uherutse yongeyeho ko yasuzumye agasanga amafaranga gusa. Abacuruzi n'abakarani bambukaga umupaka mu rwego rwo kubavuga ko imibereho mibi ibarembeje. Aba ni bamwe muri bo.
Nzere twishye twese tumeze nabi kwitore twabibona gute?
Ntabwo urishyira mitiweri kugeza
ubu. Ndayo, nayishye ko ariko ndakoze se. Uka twadutunzwe n'umupaka. Turugwe n'abana barindwi. Tujyaga rimwe ku munsi. Twajyaga kabiri ku munsi.
Njyaga ari wacu bambereje ibyo kurya. Niyo bandunze. Ni ukuri kw'Imana. Bituma umugore n'abana. Mbere ngikora nabonaga ng'10,000 mu minsi ibiri ngahereza mu rugo bagahaha bakarya.
Ntago icyumweru gishiraho ndi buri munsi ariko ndi kurya. Mfite urugo, umugore n'umwana umwe.
Ijwi rya Amerika yasanze koko icyemezo cyo kongera igihe igipimo cya COVID-19 kimara ari impamo. Baba ari ababasha kwambuka, baba ari n'abatambuka, bose barishimira igihe cyazamutse. Aba ni bamwe mu bambuka bavuga ko iki gihe kizajya gishira babonye andi mafaranga 5,000 yo kwipimisha ikindi gipimo cya virusi ya corona.
Mbere cyashyiraga vuba ukabona gishize bwangu iyo minsi 30 iradufasha.
Twepimishaga ibyumweru bibiri, cyo twashimiye leta nuko yashyize ku kwezi, hono wenda amafaranga turi gutanga azajya yagaruka.
Twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga kuri ibi byifuzo by'abakora ubu bucuruzi. Kuri uyu wa gatatu twanyarukiye ku biro by'aka karere ariko dusanga abayobozi bako badashobora kuboneka. Ku mugoroba twahamagaye umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Pacifique Ishimwe atubwira ko yari buduhe nyuma amakuru arambuye kuri ibyo byifuzo. twagerageje kumuvugisha kuri uyu wa kane ariko ntiyatwitaba. Cyakoze kuri uwo mugoroba yaramaze kutubwira ko ibyo byifuzo biri mu byo bateganya kuganiraho muri iyi minsi, ariko ko yari kudusobanurira nyuma. Jean Baptiste Ndabananiye, Ijwi rya Amerika, Irubavu.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nene cyo ku masonga nkitangura imunzi z'abarundi zibandanya guhunga inkambi ya Rusenda zerekeza mu gisagara cha Uvira kiri mu burasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo, kubera ivyo bita ikibazo c'inzara kibamereye nabi. Hanze y'ikambi y'agategekanywa ka Vimvira haraye impunzi zirenga 500 zifuza gutahukanwa mu gihugu cy'u Burundi. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo yanyarukiye kuturabira uko vyifashe.
Izi impunzi ziganjemo abana n'abagore ndetse n'abagabo, zikambitse hanze y'ikambi y'agateganywa ka Vimvira iri mu birometero bine uvuye ku mpaka wa Gatumba uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Uhageze usanga zimwe muri izi mpunzi ziryamye hasi, izindi ziri kwibarabara, mu gihe izindi nazo ziri guteka ubugari, izindi zishigisha igikoma cyo guha abana. Butumi Denise yarasanzwe mu mudugudu wa 50 mu nkambi ya Rusenda, yageze akavimvira kuri uyu wa kane anyuze mu kiyaga cya Tanganyika. Arashaka gutahuka iwabo mu Rugombo kuko yararambiwe n'ubuzima bubi yarabayemo mu Rusenda.
Murabona mu Rusenda ntibadupfokeza twirigwa inzara, wagenda gusega bakaguma bakadibara gutuka ngo ngo nimugende iwanyu ngo nimugiriye mwavuye, wagenda mu murima w'abantu ngo gusoma misombe ukazibona inkoni ku bitugu. Urumva rero hako abantu baguma bapfa kubyinshi kubera inzara, rero bahisemo kuvugana ati reka twigire kuko hako abantu baguma bapirangaha reka tugende. N'abasigaye bavuga twe twabuze itike ati twe batwagenda, hari abari kubaragurisha imuzi kugira baronke itike yo kubazana.
Akavimvira akomeje kugera izi mpunzi zirimo ziri kwambukira ku kivuko cya Maendeleo na Karundu, zemeza yuko zafashe icyemezo cyo gushaka inzira yo gutahuka zinyuze aha muri iki kigo cya Kavimvira, bitewe n'uko ziyandikishije inshuro nyinshi gutahukanwa ntibyakunda, ndetse ko hari n'izirambiwe n'imibereho itari myiza zibayemo.
Cye cyatumye nza naranditswe ngo mpunguke izina ndaribura, ni ibintu byose nagurishije inzara ikiranyica n'abana ncyandavuga ati reka nekerenze ama utwa dufaranga tose njandaria njando ngaitike chandari. Ejeshe ya kabuta naje mwivoti cha kabuta mugiku cha Burundi aho nabuki. Ahaturi tulinyene tuwaza nyutunuduke eni kwa tuliko tulivachiisha. Tulindi batuze wadutora.
Bo tuwewa tulikuwi ungura vivanya ni nzara. Dutewa kupokera. Tukagirikia to chinsh. Ubumbere satusangeno kuja kuiwa mateke mchibembe. Bamwe wakana watemerayo. Tuchatifatinyiga tuko kigyosereo. Eka turabo buryo twofuba tuja kugwa iwacu dusabe kuko twazabye n'ubuhunguzi barabutwimye.
Izi mpunzi zirigwa hanze zikarara hanze y'ingambi ya Kavimvira, zivuga yuko usibye kuba zitari gufungurirwa zifite n'ikibazo cy'indwara zishobora guturuka ku isuku rike.
Ibibazo biri aha nuko atasigitano nana kuba atambuka amamoto imiduga abana nabo barasabagira n'uruzuba bishobora kuzana amagwara. Ekuujo atachin, amawe sebari yaranja wakajari kwenye viboro hereza ni wabe merera neza. Nachimu ya wabanu wali ndani ya wali hanze, nachimu wechinja jihari kukuja lehele wikachabi gorana kukanga wanu waronge rashi.
Umuyo uzuwa garari komisio jigushin zimpunzi mbusenda, didye numbi wa numbi, yemeza yuko izi mpunzi zikomeje kuva muri iyi nkambi. Ariko nta mubare w'izimaze gutaha bari bamenye. Ku ruhande rwa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira, aho izi mpunzi ziri guhitira bavuga yuko bamaze kwakira izirenga 500 zirimo izo mu nkambi ya Rusenda na Murongwe. Gusa umwe mu bakozi bakorera komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira yavuze yuko hari urutonde bagiye gukora rw'impunzi zizatahukanwa mu Burundi mu cyumweru gitaha. Gusanti yavuze nimba ari zisanzwe mu kigo cya Kavimvira cyangwa ari zavuye mu Rusenda. Ni kenshi izi mpunzi zo mu nkambi ya Rusenda na Murongwe zagiye zifuza gutahukanwa mu gihugu zikomokamo cy'u Burundi. Ntibyakunda bitewe n'uko ibarabara rihuza Rusenda na Uvira byafunzwe kubera amazi yarengeye ikiyaga cya Tanganyika. Nubwo izi mpunzi zivuga yuko zihunga inkambi ya Rusenda kubera ikibazo cy'inzara kuva mu mpera z'icyumweru gishize, ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi rya PAMU ryatanze amafaranga y'amezi abiri yo kugura ibiribwa ku mpunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Murongwe na Rusenda. Ni nyuma y'amezi yagera kuri atatu iryo shyirahamwe ryari rimaze riratanga ibifungurwa kuri izi mpunzi. Mwomenye yuko mu nkambi ya Rusenda habari guha impunzi z'abarundi zirenga 30,000 na mu nkambi ya Murongwe hari impunzi zirenga 9,000. Vedaste Ngabo, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika, Uvira, mu ntara ya Kivu.
Amakuru yacu tuyabandanirize mu buseruko bw'u Burundi neza na neza mu ntara ya Cankuzo aho rwaruka rw'iyo ntara rushima utwigoro ruvuga ko leta iri kirakora mu kubahamagarira kumenya kwitunganiriza imigambi y'iterambere batarinze kurindira ubuzi bwa leta. Ino nkuru y'Ijwi ry'Amerika yateguye iciriye ku bakunzi bayo mu gihugu cy'u Burundi mu isomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Nkuko bivugwa na bamwe mu gwaruka go mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi, muri rusange barashima inyigisho bahabwa n'abajejwe intwaro mu bijanye no kwitunganiriza imigambi y'iterambere. Batanga karorero kunyigisha mukuru w'igihugu Vasito Ndayishimiye akunda gutanga kugwaruka arusaba kudahanga amaso leta ngo ihakazi mu gihe babafise ubumenyi bakuye mu mashuri bwo bafasha kwihakazi ndetse no kugatanga.
Ugaruka n'abantu bakunda kunezerwa aronsa amafaranga yumvira telekangure telefone nziza ikangura impozi igezweho, ariko kuvaho izo nyigisho leta itangaye kuzira igihe irahereza inyigisho ugaruka barabigisha ko ushobora kugura igitungwa ukacorora ako utangura kugura telefone bakakwereka yuko niwagura igitungwa ejo kizogushitsaho ushobora kugura telefone ikagushitsaho ushobora kwigurira ipantaro utarinze kuzerinze abavyeyi canke inshuti n'abagenzi. Izo nyigisho rero ndiko ndaraba ziriko zirafasha ugwaruka gukanguka kugira ngo bamenye bati ejo mbega nzobaho gute.
Ariko kandi ubwo gwaruka ruvuga ko inyigisho zidakwiye mu gihe leta itabafashije mu kabaronsa imitahe kandi mu mugambi wa leta harashizweho ibanki y'ugwaruka. Gushika uno munsi iyo banki bamwe muri ubwo gwaruka bavuga ko batabona icyo kirafasha biboneka mu gushigikira imigambi iterambere mu gwaruka.
By'ukuri leta irahimiriza ugwaruka ko rukura amaboko mu mpuzu ngo gwikorere imigambi yawe ureke kuzerinze. Icyo ni cyiza cyane mugabo leta iravuga ati bitunganiriza imigambi mugabo ugasanga kubafata mu mugongo ni kibazo. Iyo banki rero bije yaje kugwaruka by'ukuri twebwe twavuga tuti kumbure ije nk'inyishu kugwaruka ruri ku kivi rufite ibyo ariko rurakora mugabo nko kuva bayuguruye gushika n'isaha by'ukuri ndibaza yuko bije itaraha amafaranga aba ugwaruka. Sinzi rero yuko yobireka gutanga amafaranga uko bwa yoba itarabitunganya neza. Sinzi mugabo twebwe turiteguye umunsi n'umunsi twokumva yuko iyo banki y'ugwaruka iriko iratanga ingurane tukoja kuzisaba.
Ku rundi ruhande hari bamwe mu gwaruka bavuga ko iyo banki y'ugwaruka bayumvise mu migambi ariko batari bazi ko ije yaragiyeho. Ubwo ruhande rugasaba ko yokorohereza ugwaruka mu kubaronsa ingurane ku nyungu zitavuna.
Ibijyanye n'iyo banki y'ugwaruka mu busanzwe twege ino mu karere kino twege bariko barigisha gusa inyigisho besi ntizira hakwira cyane kugira ngo ugwaruka rugijuke. Ntituramenya ingene izokora baratubwiye yuko hari buho ibizoba kuziganya no kuguranana, ariko twe ntitwari bwo tumenye ko irahada. Nimbaragiye ko twosaba ko ugwaruka urabona ko ugwaruka turayigera aho rwigejeje ntibafatire ku gitegiri kirekire bagasaba nk'inyungu nke kugira ngo uwo ari we wese ashobore kwinjira bivanye n'uburyo afise.
Naho kubona leta iguma isaba ugwaruka kwiyungunganya ariko atanga uvuze ko bashigikira mu bijanye no kuronka imitahe yobabera umushinge mu bikorwa by'iterambere bariko barashira mu ngiro ubwo gwaruka rubona ko ari intandaro yotuma badekigwa mu migambi yabo.
Sinovuga ngo ugwaruka niko rurakora aho ugwaruka ruriko rurakora kandi ku murindi munini ya kubera ihemirizwa mugabo uzasanga rutera rudebukirwa kubera uko kuntu leta novuga itarikira bishira mu ngiro n'ingogana n'ingoga kugira ngo natwe dushobore abantu bafite mikoro market shore kuronka utwa kideni kugira ngo turi sabe bari duha amaturisubize. Cya kabiri novuga ku banki bije nirabe imigambi bajene turi nayo turayifise nirabe ishire mu ngiro mu maguru masha tugifise ingoga zo gukora kugira ngo dushore kuyungunganya iyo mitahe tuyironke.
Ubwo gwaruka rurasaba ko imvugo ya leta yojana n'ingiro ibanki y'ugwaruka igatangura guha imitahe ugwaruka ruri ku kivi kandi ku nyungu ntoya nk'uko leta yabibijeje.
Ico gira akamaro kuto kwigoro nuko ugwaruka gwoshira mu ngiro ivyo bikorwa rabyigwa hanyuma na niyo banki y'ugwaruka nayo igashira mu ngiro ivyo yiyemeje imbere yuko itangura ivuga igiriko tange ingurane kugwaruka rufise imigambi riko rurakora nibaza ko noneho yo tangura ikabishira mu ngiro tukabibona bikava mu majambo bikaja mu ngiro hanyuma imigambi gatera imbere iniki mu rusangi gatera imbere
ibanki yugwaruka bije Banque d'investissement pour les jeunes mu gifaransa yuguruwe mu ntango z'uno mwaka ntumbere y'iyo banki kwarukorohereza ugwaruka mu kururonsa ingurane kunyungu nke amakuru dukura muri bije amenyesha ko mu minsi ya vuba bazohingurana ugwaruka hashizwe imbere abiyunze mu mashirahamwe y'iterambere
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu gihe hasigaye ikiringo kiri munsi y'indwi umunani ngo inkino mpuzamakungu za Olympique zitangure i Tokyo ku murwa mukuru w'Ubuyapani haracari ibibazo byinshi cyane cyane muri iki gihe ku bijanye n'izo nkino abantu benshi baribaza nimba zizoba canke zitazoba abaziteguye bavuga ko bafise icizere ijana ku ijana ko zizoba Yamara abanyagihugu benshi mu Buyapani barazigwanya bikomeye bavuga ko bafise impungenge kukiza cha COVID ya 19 mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Steve Derrick Ndizeye umurundi akurikiranira na hagufi nkino aba mu gihugu cy'u Sweden atangura avuga uko abona ibintu niba ibibazo bihari bizoba byaratorewe inyishu mu gihe hasigaye gusa ikiringo kiri munsi ya mezi abiri ngo zitangure
Icho ni kibazo kidasanzwe vigoe no kutishura muru no mganye kuko uravye twebwe turabikurikirana dukurikirana makuru kumbure yabariko barategura izo nkino aricyo gihugu cy'Ubuyapani ugakurikira makuru ava muri Komite International Olympique anayo itunganya izo nkino za Jeux Olympique ugakurikira makuru y'abanonotsi cyangwa abakinyi bategeza kuzokwitaba izo nkino biraboneka yuko hari amakenga ku mpande zose bigoye kumenya neza nimba izo nkino zisigaje iminsi 50 zizohava ziba kuko mu Buyapani bavuga yuko ikiza cya COVID-19 kikiriho kandi ibitigiri bibandanya byiyongera ibyo rero bigatuma abatari bake bagira amakenga yuko izo nkino zishobora kutazoba kuko hari n'abategerezwa gufata mu mugongo izo nkino abo bita abapartenere bamaze kubivamo bavuga yuko iki atari igihe cyiza izo nkino zuba kubera bashyira imbere ama gara y'abantu bose babuyisi yose bwitaba izo nkino.
Turutse abariko baratwumviriza ko izo nkino zasibishijwe zigijweyo zari kuba zabaye mu mwaka urangiye mwaka w'2020. Kubganyo ni kuki leta y'Ubuyapani itafashe ingingo zose zikomeye zo kugwanya kiza cha COVID kugira umwaka ukurikira uyu mwaka turimo 2021 zishobaye kuba
kose igihugu cy'Ubuyapani igihugu kidasanzwe ni igihugu kiri mu bihugu bikomeye ku isi na cyane cyane no kubijyanye no kugwanya ico kiza cya COVID-19 bari bagerageje uko bashoboye ariko rero bagaca babona kwakira abantu bavuye ibice byose by'isi bavuye mu bihugu bimwe bimwe kumbure bitakomeje ingamba zo kwirinda iki kiza cya COVID-19 kubakira barabona yuko nabo nyene byo batera ikibazo kuko nabo nyene batarashobora guhagarika neza uwo mugera wa COVID-19. Hanyuma ikindi nacyo cyugarije izo nkino ni kubera gushika uno munsi hari abanonotsi cyangwa abakinyi batararonka za minima ziremerera kwitaba izo nkino za Jeux Olympiques kubera iki kubera hamara amahiganwa atari make yagiye arasiba ayandi yungurijwe ku yandi masango aho rero ugacusanga abagiteze ama minima muri ayo mahiganwa ntibakiye cyangwa amahirwe basigaranye ni make cyane
abanonotsi kubganya mwibaza bahagaze he bubandanya bimenyereza haravuga ngo babandanya abandi mwumva mumenga baragonanwa batazi neza ko izo nkino zizoba cyangwa zitazoba abazitegura bo bavuga ku ijana ku ijana ngo zizoba ariko abanyagihugu mu Buyapani barabigwanya bikomeye ni kibazo gikomeye ku banonotsi bona muri ibyo byose bahagaze
umuntu yumvirije abatari bake muri abanonotsi cyangwa abakinyi bakomakomeye isifise benshi barafite amakenga kuri izo nkino nabo nyine basaba baditunganya yuko boraba bagashyira imbere nyabuna amagara y'abanonotsi amagara y'abazoba bari mu Buyapani kugira izo nkino be barazungurije ku yindi sango kandi bongere barazungurize inyuma canke barabe badihebe barindiriye indi myaka itatu iri imbere mu 2024 ariko rero biraboneka yuko gushika no munsi na komite d'organisation y'Ubuyapani tarumvikana ijana kwijana n'icyamwe mudamakungu ya komite international olympique kubijyanye n'itunganyo y'izo nkino nimba dizoba ijana kwijana cyangwa izo nkino zitadoba iteguro gushika no munsi bitaragaragara ijana kwijana yuko inkino zidotangura kwigenekerezo zari zitegekanijwe gutangurira ko ijana kwijana.
Akwenga duce dusozera makuru twa twafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri mikoro ari kumena Jean Diane ni nahazwe amajwi biganiro byari bihagarikiwe na Idi Rwema yashizwe hamwe na Fatuma Limasi Kalala twe mu kwizina rya bagenzi bacu tubike banuye tubifuriza kwandanya muranirwa mu byo muri mo byose naho utaha.